Mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi
bashinga nta mwese turi kumwe ngaha. Murakoze cyane rwose. Turi kumwe na Eric Nsengimana muri Rwishyame Jap Africaine. Tukaba turi kumwe kandi na Patrick Nkurunziza umukuru mugambwe Fodebu akaba kandi n'umukuru runani w'imigambwe uherutse kuvuka. Turi kumwe kandi na Mutabazi Jean de Dieu akaba ari umunyapolitike akomeye cyane rwose yabitanguye kuva kera. Nashaka rero imbere yo gutangura ikiganiro dusangira ijambo kiza kwibaza cyane cyane ibibazo bya politiki mu Burundi, nashaka ndabaha akanya umwe wese atwidondore mu gihe noba ntabadondoye uko mushaka, reka dutangure kumushyira nahe Patrick Nkurunziza.
Amahoro uko muzikini ni Patrick Nkurunziza warwara ngabiswanya fonte mbira warwara n'ubundani urundi kabuzi.
Namwe Jean de Dieu Mutabazi.
Mwiriwe Frederic, mwiriwe Patrick, mwiriwe na Eric prezida wa AJAP nawe Fredi. Jewe ni twa Jean de Dieu Mutabazi nkaba ndongoye umugambwe w'indadebukirwa RDB, mu kuvuga Rassemblement Democrate pour le Développement au Burundi.
Namwe mushyana Eric Sengima.
Mwiriwe mwese na Sengimana Eric nkaba n'umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe ry'u
Kaze mwese rero mu kiganiro dusangira ijambo. Nashaka cyane cyane nkuko twabivuze tuvuye kuri politiki y'u Burundi mu mwaka uzaho ukira mwakuza hazaba amatora abashinga amateka n'abakinguza amateka nayo ku mitumba, hanyuma tukaba tuzi ko ari urunani ruherutse kuvuka rw'imigambwe itavuga rumwe na leta. Nashaka kugambira na mbere duha ijambo umushyana hahe Patrick Nkurunziza arongoye akaba arongoye umugambwe Frodebu icyiyumviro cyo kugira urunani cyavuye he.
Murakoze. Twebwe kugira ngo wumve urunani twararabye turaba kuraraba uko igihugu kimeze ingene cyane cyane imigambwe yagiye asambugwa icibwamo ibipande byinshi, turabona ko tutashize ingufu hamwe byava bitugora kugira ngo dushobore guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi. Ingo nyamukuru rero cyane cyane twafatiye ko niyo twararambye ingufu zacu, tubona ko tujize hamwe n'izo abandi ariko dushobora gushika gutyo twifuza gushika ku insinzi yo mu matora yimirije umwaka uza. Icyo twakoreye ko cyane twarambye kuko tutagiye hamwe n'abandi ibishoboka. Ngiyo rero icyo twakoreye ko cya mbere ni icyo cyatumye tujya hamwe tukajya guhamagara abarundi bose babyifuza kugira ngo bajye hamwe n'umugambi wa Frodo bagire urunani rumwe ashobora ibibazo muri iki gihugu.
Amahirwe iyo migambwe yose anganiki hari imigambwe ikomakomeye yarisha abanywanyi mu Burundi itari mu hayipona aho nta kibazo gishobora kuba gihari.
Nta kibazo yakimbere gishobora kuba gihari ipona ngo nibyo twagahirundiye mbere yashimye twifatanya yavuze tuzo kwicara mu matora kumwe rero nabo abanywanyi babo kuko tuzi neza ko ashaka ko ibintu bihinduka nta gisijya kubaza urugero ntabwo nani yaho nta makeka tubafite.
Muri iyi minsi turumva amakuru y'imigambwe iriko iravuka ariho n'abashobora kuba baza kwitoza ku giti cyabo. Amahirwe y'imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'abigenga muri ayo matora angana iki mushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi?
Bon, icyo njyewe nshobora kuvuga ubu ndiko ndabiraba ku rubuga uko tubibona bimwe mu dukeza yuko umugambwe uri ku butegetsi usa n'uko atankeka utoronka abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka nabona umengo twimwe abantu tuko duhiganwa kugira ngo turonke ikibanza cya kabiri. Niko jewe gushika uyu munsi
ndabibona kurubuga gituma ndabivuga nuko ugira aba to abene gihugu bagiye baratora programme bagiye barashima imbere kuva mu 2005 2010 2015 2020 simbona ko baturuhindura hari ibintu bibiri abene gihugu basa n'abashira imbere mu kuraba imigambwe hariyo icyambere ni icerekeye umutekano w'abene gihugu n'inzego irongoye igihugu icya kabiri baraba ni ikintu cyerekeye ubwigenge bw'igihugu ni ukuvuga bashaka kumufasha souveraineté et indépendance ibyo basa n'ababishyira imbere rwose umutekano wabo n'inzego zibarongoye bafatiki cya indépendance simbona yuko basa n'abariko baragira ndabona umengo baragishyira imbere mugabo na twebwe bakavuga ati na mwebwe turabakunda turi mu byiyumviro byanyu biba abatavuga rumwe n'ayo abari hafi cyangwa bari kure njyewe umengo dusa n'abariko barahiganirwa ikibanza cya kabiri ndashobora kuba nihenze mugabo ni uko njyewe ndabibona yuko aho amaso yanjye ageza muri aya matora yo mu 2025 nta kizohinduka kininiya umugabo uri ku butegetsi uzoronka abashingamateka abakenguza amateka n'abamanurwa jambo ba komine benshi abandi nabo bazoheza bakurikiye
mushikana Eric Nsengimana hari ibindi bibazo abarundi muri iki gihe basa n'abinuba basa n'abatanezerewe izo bibazo akaba ari ubukene bwabinjiranye akaba ubukene bw'ibitoro mwebwe mubona gute ibintu bijyanye no kwitoza ikan'imigambwe mishasha iri kubaboneka ikanabashaka kwitoza kubatswe kabo
murakoze cyane usobe ko tubibona ibibazo birahari kandi ugiye kubiraba abanyagihugu b'u Burundi n'abantu baciye ubwenge kandi babona uko ibintu biba biriko biragenda nibyo ibyo bibazo birasanzwe bihari by'ubukene amikoro y'abarundi ameze ariko ugiye gufungura amaso naho ukaraba mu bihugu dutari imbibe Tanzania u Rwanda ukaraba igitoroko kigugwa muri Tanzania kigugwa hafi ibihumbi icyenda abarundi muri Congo Rwanda ibihumbi cumi na bibiri uraza ku mafaranga yabo ugacikomfana n'amafaranga y'amarundi nitwe twenyine leta yasizemo uburyo kugira ngo uno munsi ilitirimwe y'igitoro ya esanse ishobore kugukora ibihumbi bine mazutu bitatu n'amajyana
ariko amatwi adusumira izo bitoro n'ayo mazutu ntibiboneka ku buryo bushimishije
yego ntibiboneka ku buryo bushimishije icyo nicyo kibazo gisanzwe gihari ariko leta nuko yasizemo akajya kugira ngo kibe kigugwa kuri ayo mahera n'imiburi bariko baragira bariko barakiguraho uno munsi asirene fata ingingo ndibaza ikakiduza nk'uko biri mu karere tukanganya ku biciro nk'uko bigugwa mu karere ka east africa ndibaza ko igitoro shosha kiboneka ariko nk'uko mutabazi yabivuze ni ikibazo kitari kinini cyane kitofatikwa ko ngo umugambwe uri ku butegetsi gusindwe kuko igikuru hajya kumwe icya mbere ni umutekano uno munsi mu Burundi kuva imyaka mubona tumaze abarundi barafatanye mu nda hanyuma abarundi barumvikana abarundi bari hamwe abahutu abatwa batutsi murabona ko ibintu by'amoko ndetse washoboye kuyumvira ukabishyira ukabigira icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ikindi kintu gikomeye niyo SNDD-FDD yapfuye SNDD-FDD yapfuye n'umugambwe w'abenegihugu bari baracinyijwe baba mu bwoko bw'aba cyangwa bariya bose bisanze bari ku rugamba baza baje guhamuza demokarasi kubana n'abandi icyo rero ni ikintu gikomeye cyane rwose gituma SNDD-FDD izongera amajwi akwiye muri kino gihe ibibazo bya batunzi n'ibindi biriko biragira n'ibindi biriko biraba mu gihugu bose baba babo muri opozisiyo bose barimwo bose bari mu nzego fata ingingo n'umugambi washoboye kwintegra abatunze yaba abo muri opozisiyo wintegra abo muri leta wintegra n'abantutse ushyiramo n'abandi bose ni uko we have said the ibibazo by'igihugu nabo nyene ntacho nabo bari ko barakora kugira ngo ibyo bibazo biriko biragira biriko biraboneka mu gihugu bishobore kugira gutore ku moti.
Patrick Nkurunziza mushana hehe mutabazi avuga ko n'imigambwe yose cyangwa abo babahiganwa abo barondera ikibanza cy'akabiri mwebwe ariko ntimurondera ikibanza cy'akabiri mu gushinga ugorunani mushaka ko ari umutsinda batora yose sivyo?
Ndajibaza ko film tabazi nari ke bashikirije numva kumenga ubu bavuga bavugizi ba CNDD-FDD kugira ubu iriko wenda bumva nta mugabo gafise mutabazi kugira ngo wewe iyo bavuga ati nzo kibanza indi kumenga mu kibazo kigira kabiri ariko twe murandi siko tubibona uko ngarutse inyuma gato nka kumvise nkasubira mu byo bagiye bavuga ntabyo nza kugaruka ko cyane ariko nshangira ko mvuga iby'iwanje mbona neza ko uravye ikibazo kiri ibibazo biri muri iki gihugu ntabyo butagira ibitoro ubukene buri ngaha nta igiye kurondera imiti nta ironka inzoga nta zihari ibintu byose ngaho urabona ko iki gihugu ari ikibazo simwumva rero abo bantu bavuga ko umugabo CNDD-FDD uzotora ikibazo kigira kabiri ntibishobokaho abarundi sinzi aho babagiye ku bibazo biri ngaha byaka bikunze nazi ko ikibanza cya mbere tuzokironka ndabye neza ibibazo biri ngaha ntibishoboka abarundi bose bagutora CNDD-FDD.
Imigambi mwabona uri kubashikiriza abanyagihugu izoca ibajijura yo bari nkihe muduciye ku mayange
imigambi ni myinshi ngarasinoriza ngo ndayibare urabona ngaho ikintu cya mbere twiyemeje mu munani ko ari imbere ishinzo ubutunzi no kunagura ubutunzi urabona ko ubu butunzi ngaha bwarayangaha icyo nicyo kintu cya mbere tuzonagura ubu twatangura kwiyamamaza no kumenya ko turamushima imigambi yacu imbere tuzobitomora neza ikindi twiyemeza tuzi ko tuzokora ubwa mbere na mbere no gutahukana impunzi urabona ko ngaha hari impunzi nyinshi cyane ziri hanze ibyo bigaca bituma rero n'ubutunzi kumbure iyo usorona abantu bamaze kuva mu gihugu bagahunga kumbure hari abavuga ko igihugu na mutabazi yabivuze yavuze avuga ubwigenge bw'igihugu suverenite ishobora kunda ku kibuga cyane ariko uravye aho tugeze ajya amahera yakurikuza mu gihugu aza kwakuya igihugu cyacu cy'u Burundi yashaje gufasha zigira mu zose ziri hanze mubona ayo yose rero tuzi kuzitaramira naze gusahiriza ngaho ibibazo dufise ubundi ntibyikwije urabona neza ko dufite ibyo dushora mu makungu turonke ayo mahera mvamakungu ukabona neza ko rero icyo tutagikoreye ko nayo mahera bahoraho ubundi agarutse gusahiriza mu Burundi urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane tuzokorera ko ibi nyamukuru byo twodondagura ngaha ni byinshi cyane aho ndiko ndavuga ndabica ku mayange hari abafunzi bazira ibya politike amaradiyo y'ubugawe ngaha hari ibibazo byinshi cyane umuntu wese azosubira CNDD-FDD azobanza gukura mu nzira kugira ngo yiyumvishe kuri igihugu koko n'ubuse mutabazi avuga ko abazotora CNDD-FDD kubera umutekano kenama nabisiguye minsi yose igisoto kiracanze kirimo abahutu kirimo abatutsi ubu rero bose bashobora kuba abasoda b'u Burundi izo gutandukanya abasoda b'umugambwe n'abasoda b'igihugu noneho sinzi impamvu hari abakigitiranya uravye imyaka ize bavuye mu ishyamba ugamba imyaka ikira abaherana bose bari bagenda mu zabukuru none ko mbona mu myaka icumi bose bazaba bagiye mu zabukuru umutekano uzosubira uhungabane abarundi bateza kwishyiramo ko igisoza kiri ngaha ni icy'u Burundi ni ukuvuga ko uzotsinda amatora wese abo basoda bamagara igumba bacungereye imbibi z'igihugu n'umutekano
mushyanahe mutabazi Jean de Dieu mu twihweje amatora yabaye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika Afurika y'Epfo, Senegal n'ahandi urabona ko ibintu kenshi na kenshi bituma abanyagihugu bahindura bagatora abatutsi bitoreye ari uko kenshi na kenshi haba hariho ibintu bitabamere neza ubutunzi bwagaramye eka uburyo buke izo bintu mufite ubwoba ko bishobora kubishika no mu Burundi
Federike Jondi ngaha ku rubuga rw'i Burundi nibyo mushinga nawe Patrick arongo mugambo usabanya project ariko aravuga ikibazo cy'umutekano yego mugambo wose ubufise ubufise programme uko ubibona none nk'ubu twebwe turashaka kuvuga tuti twe hari ibintu tudahurije ko n'umugambo CNDD-FDD mugambo tukavuga tuti imigendera igihugu cy'u Burundi gifitaniye na Congo giharanira demokarasi tukavuga tuti ibintu biriko bigenda neza tukavuga tuti ati nk'imigendera hamwe n'igihugu cya Tanzania uko bimeze turabishyira kugira ngo yumve yuko ikibazo cy'umutekano ari porogaramu ikomeye igaba bose yego umuntu ashobora kuvuga ati njyewe ashobora kuvuga n'aba barashobora gusanga batuzaniye imigendera
itameze neza turazi tarabana gite ari ugasanga nibo bashaka ati bajya turabane gite cyane ibihugu bimwe bimwe bya rutura usanga tuta bimwe bimwe cyane cyane kuri icyo cya souverain cya independence ubwo rero ntiyagire ikintu Perezida Frodebu avanga ikibazo cy'umutekano politiki y'umutekano n'ikintu gikomeye ama icyaka jewe nacye mugambo usabanya Frodebu niki washingwa niho nari sikarata ya kiye yaje ingoma nagukanze irahuma ugahunga twaramenye byadushikiye 93 bagandagura Perezida Kagame cyo bagaca umutwe demokrasi bagaca umutwe n'inzego zari zirongoye icyo gihugu uyu munsi rero kubona inzego zihari zishobora gukingirwa neza icyo kintu ni ikintu gikomeye so nawe mwati ngo harabuze igitoro ngo harabuze isukari ngo harabuze icyayi ngo byadunze ngo ibyo byose turabihebye ngo umuntu uwo ari we wese ngo abarundi bape kumugundara amajwi oya oya kubera turazi iyo twavuye icya kabiri aya mashangement impindagurika ziriko ziraba mu gihugu cya CDAO kujya abantu benshi kugira ngo babanze babitegeye kujya kintu gikomeye n'ubwigenge nicyo gituma bijya bihugu bitatu bya Mali Niger na Burkina Faso usanga bagati twe dushyira imbere ubwigenge dushyira imbere ubwigenge bikenewe tuzogire tuzoronke ifaranga ry'iwacu nicyo gituma ibihugu bya CDAO biriko biragira ibibazo n'ubu uweje kuvuga ikintu Senegal ekipe ishaje ariko bararungura igihugu n'ubwire ngo ariko batumbereza ibyerekeye imigenderanire n'igihugu cy'Ubufaransa bariko bitumbereza ukundi aricyo gituma rero nagira mbwire Perezida wa Frodebu ikibazo cy'imigenderanire kirafatanye n'ikibazo cy'umutekano kirafatanye n'ikibazo cy'ubwigenge kandi ibyo bintu rero ntakwinegrija kandi rero abana abene gihugu urundi kubera bakibuka iyo bapfuye erega baciye mu ngoro yamaze imyaka cumi kubera igandagurwa rya adademekiyo n'abamufasha icyo kintu rero natinegrije mugabo cyagaseseshwa uboneka ubundi burafite ibibazo ibyo ariko aravuga ubutunzi turafite ibibazo twese turiko duhiganirwa kuraba ingene twoshyira mu ngiro nk'ijya mbona kazoza kugira ngo mu bihumbi bibiri na mirongo ine mu myaka cumi n'itandatu igihugu cy'ubumwe kizobe kifasha izuba ari nozepeyi
muravuze ijambo murabizi ijambo rikomeye cyane rwose ubwigenge mu matora ubwigenge mu gutunganya amatora n'ikintu gihambaye cyane rwose mushyira ntahe Eric Nsengimana ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murabona ko abanyapolitiki bose bashaka kwitoza eka bari mu runani bazoshaka kurangura ibikorwa byabo mu ituze
kubera ko bitarashika sinovuga ko batazobirangura mu ituze mugabo turanze uko amatora yagenze yo muri twarabonye ko abanyapolitike bagize ubwigenge haba mu kujya kubaza haba mu mvugo bakoresheje haba uko bagiye berekana imigambi yabo bose barahawe uburenganzira bungana kugira ngo ku rubuga kugira abo rero nabo nyene bari muri urwo runani nizera ko atamuntu azobahungabanya kuko birekugwa n'amategeko ko igihe cy'amatora abantu bagira urunani kugira bashobore gushyira ibyumviro byabo batsinze bagatsinda abanyagihugu bakabatora cyangwa ntibabatore rero mu gihugu cy'u Burundi nta muntu yavuga ko liberite d'expression atayihari nta muntu yavuga ko ari urwanyi wavuga ngo apfuzuku kuko babumva n'abavuga ibirenze uko no mu bihugu biteye imbere nka Amerika bashobora kuvuga hanyuma byitahira muhira nta ngorane na zimwe zose hanyuma kuva bashinze urwo runani bari ngaha nta muntu arababuza gukora nta n'umuntu turumva yavuze ngo urwo runani ngo ntiruzobaho ngo cyangwa ngo tuzorwanye kuko si n'urunani navuga n'ubwo nta mugiye politike ngo ruteye ubwoba uravye kabo kuko nk'uko Mutabazi yariko arabivuga uravye mu Burundi ibintu vya mbere bahagararako ese abo bantu bazoshobora ko tuzi ko habaye ikibazo gikomeye co gucingizwa imyaka myinshi bazoshobora kuzana ubwigenge no gukingira umutekano w'abantu bose bafise ikozi ngana gute bazananye nibaza ko imbere y'uko azitere ubufise aho hagaze kugira ngo ushobore gushikira iterambere rero abo ni bantu b'imigambi tukabyumva kweri ba ikaze nyine bageze ko yitoza nuko yavuze ati tuzoyibashikiriza tumbe ko tuzobahunda amajwi nibaza ko ari liberite tutari mu gihugu cy'u Burundi ko ikibazo cy'ubwigenge kizaba gihari kandi igihe cy'inyamamazo bareka bose kandi bakaba abantu umutekano ukwiye murabona bafite n'abapolisi bakwiye kugira ntihagire uwo ukora ku mukandida cyangwa ngo ashobore guhungabanya uwo nturi
Mushikiranganji Patrick Nkurunziza ku kizere ko mwidegemvyo muragasi namwe mu runani murabona ko muzoshobora kurangura ibikorwa byanyu mwidegemvya muja mu gihugu hagati hose mushikiriza ivyiyumviro byanyu abanyagihugu
ubwambere bungane ndahana byibagiye mu gutangura no gutangura gushimira umushikiranganji intwara hagati mu gihugu yagitwayemo neza ko twumvise ibintu byinshi yaravuze byinshi twari tuzokwemerwa urwaremewe tubashimira tugashimira na leta yagize inshu zo kuguhemera ibyo kugenda mu gihugu hagati kwigisha no gukora ntagerekafise rera turi abarundi ni uburenganzira bwacu kandi biza kugenda tugarangura ibikorwa by'iwacu niba duhungabanya naho muzaba mubibona n'abarundi bazaba babibona ariko nibaza ko bitazongera ngaho nibaza ko bitazongera aho baduhungabanya icyo none ugaruka ko gatoyi mwisho numvise mutabazi yagarutse ko yavuze ati aho twavuye turahazi yavuze ko no mushodewe yahabaye n'ivyo yavuze ko demokrasi yaciye umutwe twese turabizi yari muri shodewu arabizi niko yari imbere yakoze n'ibikorwa isha rero nkiri muto ariko narakurikiye nawe narabibona kandi ndabyumva ibyo ntabonye ndabyumva mu bo tugenda nagenda we yamashingira indaye zitari nkeyi nibaza ko rero aho avuga twavuye niho niyo ega niyo shodewu niho yavuye ntitwahibagiye honorable mutabazi turahibuka neza ibyagiye biba byose turabizi niyo sende desede kugira ibeho uraza uruhara shodewu yagize nawe warimo ubwico rero ntabwo wakiduteye kuvuga ko ejo umuganga wariunganwe na demokarasi ukayizaramo iki gihugu ukabona uko byagenze ntibuvuga ko ubunani uzo uri bw'uwo muganga iyo dushobora kubananira gutunganya iby'igihugu ibyo ntibishoboka urazi ibyo shodewu yakoze birakwiye nabo dufatanyije urwo runani nta mwana arimo bose n'abashingaye bagushitse nibaza ko icyo gihugu aho twoshikirira hose bidashobora kutunanira tugarutse rero ku bintu bagiye buvuga by'ibihugu twoba dushaka gushudikana byo gutwara igihugu uteza gukora uko ushoboye kose kubera iki kugira inywero y'igihugu na kimwe igira uko ushoboye kose kugira ngo ibihugu byose mugiranire imigenderanire myiza icyo gihe rero iyo umaze kugira igihugu cyawe niyo mpamvu imbibi zibaho urazicungera kandi ukazicungera kuko hagize ukunanira sinda vyasi iyo vyase biraha muravavanura ariko kugeza kugira ngo iguma mu biganiro twe tuba dushyira n'imbere mu rurimi rw'iwacu n'igihugu kibanye tuzi kirimo ibibazo ngaha n'u Burundi twebwe dufashe igihugu kimwe tubwirizwa kubanza kuganira nabo bakatunanira twaganira gushyira imbere ibiganiro mbere y'ibindi byose ariko twumvire n'abandi ngira uwaba ariko barabigira ko simbona ko bizoguma kugira ngo marunda mumize mutabazi mumiza n'abarundi bose na Eric ndamuhumuriza nawe yavuze ati ingufu z'ikirenga ese tuzozipima mu mezi atandatu ubu nta wuzi ufise imfungwa utazifise reka turindire mu mezi atandatu tuzoraba ibizovamo
ego mu gusozera kandi tukiri kuri mwebwe mushiganahe Patrick Nkurunziza muri kahise ikibazo twabonye cy'ibigambwe cyane cyane itari ku butegetsi ni ikibazo cy'uburyo uburyo bungariki mu rugo runani
ku buryo nibaza ko nta handi nshobora kuva uburyo buzova mu barundi ngende nibwo nakubwiye ko ndazi neza nta n'igihe kafise abarundi bakeneye ko ibintu bihinduka kugira ngo bashobore gusubira ko nk'uko babaho kera nk'ubu nje nabye mu buziba ndavye mirongo yari hari abantu bategereye bisi nkayira mu Kanyosha yamushibitojo simvuze ruguru iburungu aho ntawe ukidugaho zaburi yagira ngo ntawe ukibona uko ashikayo nta muntu n'umwe rero adashaka ko icyo kintu iyo gikira ubwo buryo rero ntandi buzumva buzumva mu banyagihugu kuko bashaka ko ibintu bihinduka ni buzuzana igihumbi bibiri ntabwo tuzobura umugabo uri ku butegetsi uburyo bwinshi ufise uburyo bw'igihugu bikora ku bw'igihugu bose barakora barahembwa bafite amahera ariko ntabwo badufise ubwo tuzoburonka fatanyije n'abo banyagihugu badaha ngo tuvire mu Burundi
Jean de Dieu Mutawazi namwe kuri icyo kibazo imigambwe itavuga rumwe na leta yofashwa gute mu gihe cy'amatora turazi ko kenshi na kenshi kuja ruguru kugira amasekiza ari ibintu usanga bisaba uburyo hari ukuntu imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gufasha
Fredi ndakubwire ntuze ibintu biba mu Burundi cyo kimwe n'ibiba mu isi kugira ngo ukatsinde amatora ukenera uburyo ugakenera n'abanywanyi benshi yumvise abanywanyi benshi baraterera rumwe ruze patike ariko aravuga genda zunguka mu ntuzere 93 batwita reba mpiye abanywanyi benshi bari bakenye mugabo bari bafise ishaka ufise dukenya kadutanga alo ubu rero tugiye mu matora ufise abanywanyi benshi ni ukuvuga akaba afise abanywanyi basitaka azocaronka uburyo icya kabiri nitwibagire yuko umugabo uri ku butegetsi bujya kuzokora icyo ushoboye byose kugira ngo ubugumeko twebwe twe tuzatwara natwe tuzugira ibyo dushoboye byose kugira ngo tubasubirire tubukirwa aricyo gituma rero ni amatora yirankade kubera umwe wese abashaka kujya gutsinda kuba uwa mbere aricyo gituma rero rimwe rimwe birashyika abantu ntibembere ari ntare ishyize warabonye ko muri amerika iyo muri naho nyine habaye ingorane we utsinzwe akavuga ngo jewe ngo banyibye warabonye ko nibyo ubundi mu bufaransa aho perezida Macron akuye inama ashinga amateka agatuma ko ngo haba ayandi matora abaje ubwa mbere bo kwa Melancho ntibaronka umushikiranga bagaca bamuvuga ngo ariko ari amatora ngo yubahiriza ngo ari ntare yashyize ibyo byose ni byerekana yuko ikibazo cy'amatora cyama kiriho ubwa mbere ni ku buryo ubwa kabiri ni ku banywanyi ikintu cya gatatu icyo bita le respect du verdict populaire kwemera intare yashyize icyo kintu kirakunda kugora abantu aricyo gituma rero twokwitonda tukabanza tukarorera ntihagire umuntu azovuga ko yibwe twese tuzokwemera intare yashyize ubwabo urazi wose
muri societe civile mushyirahe Eric Nsengimana muyona gute intamba myizi ishobora kuba izihe canke ingorane imigambwe iyindi migambwe ishyiranwa amatora ikunda kugira canke ishobora kugira mu Burundi nize
intamba myiza zindi nyene tubona twebwe no kuvuga kugira abanyagihugu bagufore ni uko umaze kubakorere n'imiburiburi n'ibintu na bikeya nayo kwigirira icyizere n'uburenganzira bw'umuntu wese yifuza ikintu ariko kuba ufise uburyo naho ni ikindi kintu kigira kabiri kwiyumvira atagufise uno munsi amatora azoba mu kwezi ku muntu uzofise miliyari zibiri sindiko ndavyiyumvira ko abanyagihugu uravye uno munsi nk'uko babivuze ko ibintu vyazimvye bazofata amahera y'iwabo ngo bagiye kuyatanga ku munyepolitike kugira ngo amatora
ego me mu gusoza akajambo ka nyuma mushigana he Patrick Nkurunziza
niyo niyo akajambo ka nyuma mushikiriza nuko n'abazuma gatoyi kandi ukintu gikavuze atabajya gihugu bashaka ibyo baba akirazira kuba ahubwo no kubereka aho babikura uyu batangiza uzuro ibyo bana baca atangura gutangura kunyereza itunga gihugu utagatanga kwiba amahera y'igihugu kugira ngo ibyo bahendesha abanyagihugu rero twebwise ibyo dushaka ngo n'ukwigishinga gihugu aho akura ku buryo bwo kwibeshaho icyo mahereza kurose ikindi jewe ijambo rya nyuma rushikiriza ni uguhimiriza abarundi bose mbere n'indi migambwe yose ibyifuza na mutabazi harimo norabe mutabazi arimo ko bose baza tukagira urunani rumwe kugira ngo duhindure ibintu mu Burundi igihugu gisubire ku murongo.
Urakoze mu mushikantahe Patrick Nkurunziza ku kanya watengo uganirira ijwi ry'Amerika.
Urakoze namwe
ndagushimiye mushikantahe Eric Nsengimana ku kanya nawe batoye kugira ngo mugane n'ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bya politiki mu Burundi.
Urakoze namwe
ndagushimiye mushikantahe Jean de Dieu Mutabazi ku kanya nawe wenyine batoye kugira ngo mugane n'ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkoramutima.
Nagiye ndagukengurukira ko washoboye kubona
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.